mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Amavuri makuru makuru umuntu mutumutse nshaka kwakirwa neza kandi ngo yakavugwe neza nkuko bikwiye. Ibintu byerekeye kibazo cy'amategeko kirakenewe umugabo mukarakuntu worohereza mu gacinko n'ingufi kuko bajije kwakira abantu bato bato.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura yahora yivuza akoresheje imiti kama abanshi bita imiti y'ikirundi, avuga yuko ingingo y'ubushikiranganje burabize amagara y'abantu muri ico gihugu bwafashe yuko amashirahamwe yobarahagarikwa mu kiringo c'imfata kibanza itari kwiraborohereza. Turagaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akombaze ndababwire muri make ko kuri uno wa kabiri abanyamerika bazindukiye gutora abashinga amateka abakenguza amateka n'ababura matari mu gihugu cyose ejo aho yariko ariyamamaza perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yanditse abademokrate bavuga ko bariko bariyamamaza mu myanya y'abashinga amateka na Sena abita ko abasosiyaliste. Yabwiye abanywanyi biwe ko uno munsi wa kabiri ariko kajyo baronse ko kurungikira ubutumwa abademokrate bose ko ibintu bigeze ko bihinduka. Iyi ni yamamazo ya nyuma yakurikiranywe n'abantu benshi cyane kumbonesha kure kuko na perezida yahoze arongoye Amerika Barack Obama ariko arafasha umugambwe wiwe w'abademokrate kwiyamamaza kugira ngo ashobore gutahukana ibibanza byinshi muri amashinga amateka na nkenguza mateka. Aho yashikirije mu byo kwiyamamaza kwiwe ko inyifato z'abiyamamaza ziza gutomora neza ikizokurikira kuri uno wa kabiri. Abakurikiranira hafi politiki ya Amerika bavuga ko aya matora ashobora kuba mabi kuri perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump na cyane cyane igihe aba Republican botakaza inama nshingamateka. Basigura ko byose biramutse bigenze gutyo bizoba bivuye kuri perezida Trump kuko ngo arushiriza gutakaza abanywanyi n'abamwizera bivanye kunyifato ziwe zitandukanye. Ibihumbi vy'abimukira bava muri Amerika yo hagati bahisemo kurara ijoro muri stade yitwa Jesus Martinez Mexico City ku murwa mukuru wa Mexico aho bategekanya kongera gukoranira hamwe bakabandanya urugendo muri Leta Zunze za Amerika. Abategetsi b'igisagara ca Mexico basigura ko biteze abashika ku 5,000 barara muri iyo stade mu gihe bamwe bahisemo kwigumira muri Mexico aho bahawe ubuzi kandi baremererwa gusabayo ubuhungiro. Abandi benshi bavuga ko bazoba ndanya gushika muri Leta Zunze za Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump we avuga ko atazobemerera kujabuka urubibe rwa Amerika. Trump yasiguye ko muri iryo sinzi ry'abimukira harimwo abakora iterabwoba, abicanyi hamwe n'abatazwi bo mu gihugu vy'Arabu, ariko abaharanira gateka kazi na muntu muri Mexico bavuga ko hafi nka bose bagizwe n'abagore, abana hamwe n'abageze mu zabukuru. Benshi muri abo bimukira bavuye mu gisagara cha San Pedro Sula ni muri Honduras ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 basigaje ibirometero bishika ku 1,000 kugira ngo bashike ku rubibe rwa Leta Zunze za Amerika na Mexico. Bashe muri bo bahunze ubukene ibituriye muri leta yabo hamwe n'ubwicanyi bukorwa n'abasuma kararuhariwe biba abanyagihugu bikorera utwabo. Igihugu cha Turukiya cagiriza Arabia Saudite kuba yararungitse abantu bayo muri Istanbul kuzimanganya ibimenyetso kubwicanyi bwakorewe umenyesha makuru Jamal Khashoggi muri konsula y'ico gihugu Istanbul. Umutegetsi wa Turukiya atashimye ko izina ryiwe rimenyekana ejo kuwa mbere, yavuze abicishije mu kinyamakuru Saba cegamiye Leta ya Turukiya ko abahinga mu bijanye n'ivyuka by'ubumara harimwo nka Ahmed Abdulaziz Al-Zanobi na Khaled bari murwi warungitswe na Arabia Saudite gutohoza iyicwa rya Khashoggi ryabaye ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 ari ubavyemeje. Ico kinyamakuru Saba kisigura ko abo bahinga babiri bagendeye konsula kuva bagishika ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 gushika ku ya 17 hamwe n'abategetsi ba Arabia Saudite. Abategetsi ba Arabia Saudite bakaba bagiye kwemerera abatohoza ku ruhande rwa Turukiya ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 nyene. Ivyavuye muri tuhoza gushika ubu biracagizwa ibanga. Radio Ijwi ry'Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri 19 na metero 22 ahandi mushobora kumva Ijwi ry'Amerika ni kuri waves 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi busaba ko amashamwe n'ibigo by'ubuvuzi kama bihagarikwa by'imfata kibanza nk'uko biri mu rwandiko rw'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida hamenyesha ko hari abikika inyuma y'ubuvuzi kama mu kwiba abanyagihugu ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka
Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizaruhonya nganda sida Jean Bosco Girukushaka yabwiye Ijwi ry'Amerika igituma bushikiranganje avugira bwarafashe iyo ngingo
hariho ibyo tumaze igihe turiko turabona murazi ko ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu usanzwe ariko butanga impusha amashyirahamwe akeneye gukorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi hariho rero amashyirahamwe y'abavuza imiti y'ikirundi yahawe impusha n'ubwo bushikiranganje nk'uko busanzwe ariko ayo mashyirahamwe acakoresha izo mpusha bahawe n'ubushikiranganje mu kujya kuvura mu gihe izo mpusha barose n'iz'uko ayo mashyirahamwe yemerewe mu gihugu mugabo ntibisigura ko ayo mashyirahamwe atajya mu banyagihugu kuvura kugira ashobore rero kuvura ategerezwa gusaba impusha mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruhonyanganda sida
bamwe mu bivuza mu bigo bivura bikoresheje imiti kama bakira nabi iyo ngingo uyu ni umwe mu bicwi rya Amerika byasanze ku kigo cy'ababikira kiri muri zone Rohero bagendana indwara zitandukanye
mu miti y'ikizungu nko ku mavuriro mavuriro atandukanye nk'amavuriro yazimbye ayo makuru makuru umuntu muto muto ufatiye nko kuri wa karete ayo mavuriro makuru makuru umuntu muto muto ndashaka kwakirwa neza kandi ngo yakavugwe neza nk'uko bikwiye mu cyo bituma rero amavuriro y'ikirundi kubera ko bakira neza n'umuntu muto muto bamwakira neza cyo bituma umuntu muto muto ashobora kwitura ayo mavuriro toyi y'imico kama ikirundi umuti w'ikirundi ni wakeya n'uwo basokuru n'abasokuruza bishobora rero kuza ukura ari umuntu warutseje na hejya yejo ibintu byerekeye ikibazo cy'amategeko kirakenewe mugabo mukara ukuntu mworohereza mu gacinko n'ingufi ko bajeje kwakira abantu bato bato kiwe na je mva mu ntara y'igitega indwara y'umutima n'indwara y'igitundu
abo bagwayi bahurumbira imiti kama basaba ko ivyo bigo bitokugarwa baremeza ko iyo miti kama yabakijije indwara inyuma yo kwivuza ibihe birebire n'imiti hinguwe igasendwa
kuri nk'iyi miti y'ikirundi benshi irabafasha cyane ntitwabone ukuntu mushobora kubahagari ko bwanze jewe nabona yuko mworeka bakaguma bakora
gukurikiza amategeko ni kimwe turaba ivyo bakora ni ibintu byiza kuko hereye nka jewe kuba nje hano nzanye mahugunda je kwivuza je narakize nari mfise ingwara mfurutira ndahantu hashushe nkasha mfurutira ntiyaga ngiye hakanye nkafurutira ntiyaga nta bitaro nabe mu byo mu Burundi ntari bwagereka ndabura igisubizo ndabura umuganga mu Burundi yomvuba bangira inama yuko mbere n'uja muri Kenya bakaza kumbaga kubera iyo amibe ariko nicaye aho hantu ko muganga ko mu dogiteri ntahuriye no mudamu arambwiye ati byayo byose wewe hari hababikira bavuze umuti w'ikirundi fiance nashiye nzanga ibinini nari maze kujya nari maze gutanga miliyoni zirenga zitatu ngura imiti yo kwa muganga iranga ariko maze gufata uwo muntu byose byahise birangira nca ndakira kandi n'abandi bose bambaza nca ndabaza nta nka borianta kandi bagakira
Jean Bosco ugira uko ishaka avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko iyo ngingo atari yo kugwanya iyo miti kama ashikiriza ko icifuzo c'ubushikiranganje vugira ari uko hoshirwaho amategeko kugira ntihagire abikika mu kiza
bwe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya igihiza ruho nyanganda tida ntitugwanya ko imiti kama canke ingaburo kama zishobora gukoreshwa mu gushobora kuvura ariko twifuza ko yokogwa bisonze amategeko umwe wese ntabe abikora uko ashaka kuko hariho n'abashobora kwisunga abo bakisika inyuma yabo bagakora ibitari byo ugasanga n'abanyagihugu bariko baracuragirika bamwe ugashobora gusanga bariko batahugwa bituye abatari ni mu ntumbero rero twebwe twifuza ko abo bikora bikurikije amategeko
urwandiko rw'umushikiranganji w'amagara y'abantu rusaba ihagarikwa vyifata kibanza ry'ayo mashirahamwe avuza imiti kama ruvuga ko hariko hategurwa amategeko agenga ayo mashirahamwe uvugira ubwo bushikiranganji yabwijwe rya Amerika kwamwe muri ayo mategeko azarahejeje kwigwa ayandi akiri ko aratosohorwa Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
mu Rwanda naho abanyeshuri biga ibijanye n'uburezi bw'abana bagitangura amashuri maternelle mu rurimi rw'Igifaransa basaba leta gushira urutonde rw'ibyo biga mu imbonerahamwe y'imirimo y'abarimu menyesha makuru wacu Temistocle Mutijima atubwire ku muriri w'ino nkuru adusigurira ku kibazo cifashe
icyo kibazo kiraterwa ni nuko kugeza ubuhirya no hino mu Rwanda nta mashuri y'incuke ya leta harangwa ahari nayigenga ayashinzwe n'amadini ndetse n'imiryango nterankunga cyangwa se ababyeyi bishyize hamwe bakiyemeza kujya batanga amafaranga ayakabafasha kwishyura umwarimu bakurikiranira abana bageze mu gihe cyo kwiga mu y'incuke ibyo rero bigatuma bizi bijyanye no kwigisha abo bana batibona kumbonera hamwe y'imirimo leta itanga kuko nyine nta mashuri bakabaye bigisha mifite iba ariko biraca intege aboherezwa gukurikirana bene ayo masomo ku rwego rw'amashuri yisumbuye
tugira ikibazo cyo kurangiza ntitubona akazi nk'abandi biga mu yandi ma opsiyo ibyo bigatuma tugira n'intege nkeya zo kuba twabwiriza n'abandi bari hasi yacu gukomeza ishami ry'uburezi bw'abana b'incuke uretse ko wabona amahirwe yo kubona akazi nko mu kigo cya prive ahantu bashinze agashami k'ishuri wenda nk'urusengero nta yandi mahirwe ufite yo kubona akazi ka leta
uwo n'umwe mu biga ayo masomo ku ishuri rya TTC Mururu riherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda uretse no kuba ntaho bisanga mu mbonerahamwe z'imirimo ya leta ipiganirwa ntibanahabwa amahirwe yo gukomeza amasomo ku rwego rwa kaminuza ntahabwa abandi abo rero bagasaba ubutegetsi kwiga ku kibazo cyabo
hari nabo tuba twarushije amanota abo bagakomeza twe ntidukomeze ibyo rero bikatuma tugira ikibazo cy'ibyo twiga niba bidafite agaciro tukibaza niba kukibazanye ishami ry'uburezi bw'abana b'incuke ntibaduhereze amahirwe yo kuba twakomeza ngo tugire uburezi burenze kubwo tuba dukuye muri secondaire
icyifuzo nuko leta yadufasha byibuze natwe tukabasha kujya mu mubare w'abantu bahembwa na leta tukajya twigisha tukabana akazi tukajya gukora ibizamini ku karere kimwe n'abandi noneho natwe tukabona umushahara kimwe n'abandi tugahembwa nk'umwarimu tukaze kacu tuba twakoze
inzego zishinzwe uburezi aha mu Rwanda nazo zemera ko cyari ikibazo zikavuga ko zigiye kugishakira umuti cyo kimwe n'ibindi bigaragara mu mashuri nderabarezi Dr. Isaac Munyakazi umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi ati
ibi bavuga by'uko mu by'ukuri biga ishami rishingiye kujya kwigisha amashuri y'incuke ntibabona akazi rimwe na rimwe bajya gupiganwa ntibahabwa akazi kimwe n'abandi ibi ni kimwe mu bibazo dushaka gukemura bishingiye no kongera imbaraga kuri izi za TTCs kugira amashami dufitemo yose twashyizemo ko tuyakeneye nta mpamvu yakwiga muri amashami wavamo ntabona akazi kandi aritwe twamwigishije kandi twaramwigishije twifuza ko azaza kudufasha
ababiga ibijyanye n'uburezi baragaragaza ingorane zishingiye ku kutabona imirimo ijyanye n'ibyo bize mu gihe Minisiteri y'Uburezi aha mu Rwanda nayo igaragaza ikibazo cy'abarimu benshi bari mu burezi batarabwize nka kimwe mu by'ibanze bidindiza ireme ryabwo ikaba yaratanze igihe ntarengwa cy'imyaka itatu cyatangiranye na 2016 ngo abo bose babe bamaze kwihugura mu bijyanye n'ibyo bakora ibitari ibyo batakaza imirimo icyakora kubigisha mu incuke w'iki cyemezo gishobora kutazoroha gushyirwa mu ngiro na cyane ko abahakora atari abakozi bayo kugeza ubu mu Rwanda habarurwa amashuri yisumbuye nderabarezi agera kuri 16 kandi yose niko buri mwaka ashyira hanze abarangije amasomo muri iri shami rijyanye no kwigisha mu mashuri y'incuke Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
mugenzi wacu i Bujumbura Diane Ndonse nawe tumuha akanya n'abatumire biwe mu kiganiro cy'amashengero n'abanyedini batubwire n'ivyo bagiye kutuyagira kuno munsi
Reka twakire abatumire bo muri kino kiganiro Pasteur Nahimana Dieudonné murongoye isengero Oasis Christian Center yo mu gisagara cha Bujumbura ariko muzwi cyane kwishira hamwe New Generation rifasha ugwaruka mu iterambere mu bikorwa bijanye n'iterambere turabaramukije turamukije na mwebwe Imam Bukuru Eli Khafan murongoye urunani rw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi bishigikira abanyagihugu mu iterambere namwebwe turabaramukije
n'amahoro cyane
turamukije namwebwe Pierre Claver Ndumwami murongoye ishirahamwe BBN rishigikira abantu bifuza kwikorera utwabo namwe turabaramukije
yego ndaramukije nanje
yego ndaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kujanye n'ingene ugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye rukwiye guhangana n'ikena ry'ubuzi Imam Bukuru Eli Khafan
yego mica
yego muri ugo runani rwanyu mushigikira ugwaruka gute ruri mu idini ryanyu rya Islam mushigikira gute kugira ngo rushobore guhangana n'icyo kibazo kijanye n'ikena ry'ubuzi
muri make twashaka nikuwa mwenyesha makuru tumenyeshe ko gukena kubuzi ngaha mu Burundi mbere no ku isi yose ni havuga ati ni nk'ikibombe wanashaka cemereje guturika mu gihe hamwe ataco bagikozwe mu dini ryacu rya Islamu cyo kibazo twagifashe nk'inkama na cyane cyane tubanza kwibutsa ko nkuko intumwa y'Imana bitwigishije avuga ati mu bintu muzotegereza kuzurasa Imana uzuratinya misi yose uzotinye cyane ubusaza bukabije canke utinye kugwara indwara zikomeye cyane icanyuma hereje ko yavuze ati nimuze muti muze mutinye cyane ubukene bukabije cyane ico rero tugifatiye ko ugwaruka rwacu rw'abayisilamu turabahimiriza gukora mbere wanashaka umushyira hamwe atandukanye nkirigi wacu dusanzwe twarashinze twarashyizeho ingamba twarashyizeho intumbero nyamukuru yo kubigisha cyane ibyo kwihangira ubuze bijya basanzwe bita entrepreneuria n'umugambi twamaze gushira imbere cyane
ego ego mwo pasteur Dieudonné Nahimana mwebwe namwe ziko amusano fishira hamwe nyene rifasha ugwaruka muri bene ivyo bikogwa
bwambere ho nuko kijanye no gukora no kurondera ubuzi mu muco w'abakristo cyane cyane muri bino bihugu byacu aho abantu benshi arabakristo habayeho bamwe bakuze bigishwa canke batahura nabi ivi jambo y'Imana bakasanga mu buzima bwa bwa mwaruko barindiriye Imana izo bakorera Imana izo baha ngere Imana izo bafasha bamwe bagahagarara ku bisomwa bimwe mwe byo mu jambo ry'Imana usanga byerekana yuko Imana ikunda umuntu w'umukene gusumba uko ikunda umutunzi ugasanga izera amaze kuja mu mico y'abantu ugasanga iyo abantu hakuja kurondera akazi hakugerageza gukora baja mu byumba byo gusengeramwo bagapfukama bagasaba Imana ngo batabaze iki canke kiriya ariko rero je aho ngeza muzo natahuye nasome mu jambo ry'Imana nuko haba ko abaye gutahura nabi kuko jambo ry'Imana ravuga neza ngo udakora ntakarye n'andi majambo muri bimwe jambo ry'Imana ryigisha nuko umuntu akoresha ubwenge n'amaboko n'ingabirano zose Imana yamuhaye kugira ngo ashobore kwiteza imbere rero icyo twagerageza gukora nuko ubwa mbere ho haba gusubira gusobanura neza ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye no gukunda gukora ubwa kabiri nuko twemera neza ko nk'abantu b'abakristo bafite amahirwe menshi yo gushobora kumenya ingene bashobora kugira imigambi yo kwiteza imbere kandi bahagaze ku ijambo ry'Imana rivuga batarenze kuja kure yaryo rero icyo gituma natwe nkuko mugenzi wanje abivuze turahimiriza ugwaruka cyane cyane kuri abigenewe gukwita gurira imigambi yo kwiteza imbere no gushigikira n'andi mashirahamwe atandukanye asanzwe abikora hanyuma kandi niyo umuntu agize ikibazo cyo kuba adafise akazi tugafashanya ingere tumufasha gukarondera naho bakumura atarinze gutangura umugambi wiwe
murabona ko ari ingorane ikomeye mu gwaruka iyo gusenga kandi bakitaho no kurondera ubwo buzi
yego ni kintu gikomeye cyane kuko Burundi abantu bose bavuga ko ari Burundi ari igihugu gikenye ariko nko mu shami rya New Generation ntitwemera ko ari igihugu gikenye ni igihugu gitunze ariko kirimo abantu bakenye ni ukuvuga rero ngo ikibazo gihagaze cyuko abantu badakoresha ubutunzi Imana yaduhaye ngo babuteze imbere maze nabashobore gutera imbere rero nta kuntu umuntu ashobora kwibaza ko ashobora gutera imbere arindiriye iby'Imana izomuha gusumba guteza imbere iby'Imana yamuhaye rero twigisha cyane cyane urwaruka ingene bashobora gufata ubutunzi mu by'Imana yaduhaye bwa ubwenge byaba ibyo Imana yashyize mu butaka bw'u Burundi yaba ibyo umuntu ashobora gukora mu kurima kimbura hanyuma bakigira ashobora kubikora muri ubwo buryo ariko kandi si amajambo gusa twese turabaha akarorero nka je ku ruhande rw'iwanje ndi umuntu arima cyane ntazi icyo bimaze ndabona ingaruka nziza yo kubiba ukimbura kandi ni itegeko ryo mu ijambo ry'Imana natahuye ndiko ndiga ku ijambo ry'Imana rero tugeza guhimiza cyane cyane kugaruka kuguruka amaso kubona yuko gukora ari kimwe mu bintu duhamagariye gukora n'Imana ibidusaba kandi ari bwo buryo bwiza bwo guteza imbere utunze Imana duhana.
Ego Pia Claver ndumwami mwebwiye mu kigo cyanyu mu kigo murongoye BBN mushigikirwa gwaruka mu byumviro byago byo kwiteza imbere murabona babitura nkuko bikwiye muravye nk'igiti giri cy'ugwaruka rukeneye akazi
bisaba uburyo ubwo buryo rero kenshi ntago bafise umwumba rero ko twe dutanga inyigisho dutanga tukagushigikira tukakuba hafi ariko bisaba abakozi bisaba uburyo mfata ngugiye kwigisha ahantu ingodi cyangwa ibubanza ufata abantu 20 ukabashira mu ishuri bikenera ubigisha bikanije kibanza yigiramo nako afungura bikenera yuko avio yo yamye agasubirayo ubwo buryo rero igata ufise biragora ariko rero tugira Imana hari amashira hamwe y'impuza makungu atanga ubwo buryo ariko nibatanga ubukenewe hose usanga ari ama promise nka 2 mu gihugu cyangwa 3 ubwiza Imana naho ama promise ari 20 cyangwa 3 ugasanga rero saba gusubara uko gose dushobora kuza kubera iki ngo buryo nibuke kugurumva niyo ajya inyigisho yego yazironse atakenera agatahe kugira atangure namwe bwa buryo kandi numva rero ikibazo no kwishura amagira nti oya ntibatwitere uko bikwiye mugabo bazifuza
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ego tuno tuvuga ugwaruka ruhurikiye mu masengera atandukanye muvuga muti nyo rero yarakwiye kubashigikira ni ngombwa habe ishira hamwe libashigikira canke ayo masengero
amashengero nta buryo nanyine ifise kugira ngo acarone uburyo ahandi nkubona twe tubikora rero inyigisho ni nziza mugara usanga n'inyigisho ku ubu ku mashengero amwe amwe simvuze ngo ni yose batanga inyigisho zitajanye by'ukuri nuko ugwaruka rukiye kwifata ugasanga babavuga ngo nimuze mwego murasenga muraye murasenga Imana izobaha ibyo mwifuza ngo nta ubizi ugasanga rero nyagwaruka rugiye muri ivyo ngo bagiye ko ahubwo bokura mako mu mpuzu bagakora ego bagasenga nkuko umukuri gwe yavuze dusenge dukora dukore dusenga cyo navuga nti ndidukore bwa mbere ho hanyuma mwanda gusenga umego ni mwe mu yinga kandi iminsi yose ufite ku munzani ugabo mbona umengo jyawe ku munzani munini woba wo gukora
yego avuze ati burya iminsi yo gusenga ni myinshi kuruta iyo gukora kandi mwebwe muhamagara abantu gusenga gatanu ku munsi mbega none abo bantu namwe murongoye murabahamagara gukora amasaha 8 nk'uko byari bitegekanijwe
nk'umuyisilamu yo kwitwaza ati yabuze umwanya wo gukora kubera gusenga wongera ngo sinzi iyo azoba yigiye iryo dini ryiwe sinzi azoba yabikuye haba mu gitondo urengeje iminota myinshi ni 5 sinzi ko iminota 5 ihava ituma utaza gukora saa 6 yindi iminota 5 saa 9 yindi iminota 5 hanyuma saa 12 yindi iminota 5 hanyuma saa 1 n'igikindi iminota 5 sinumva rero yose hamwe tuyiteranije ni iminota 25 ku munsi iyo minota 25 ku munsi ikuyemwo ukacevuga ati ngo kurumva kubera nama gusenga sinzokora uwo muntu sinzi iyo azoba yabikuye ico rero musanzwe nico banashaka abantu bakwiye kuza barafatira ko nkuko pasteur yabivuze bamenye uko bategeza gutumbereza inyigisho zabo eze cyane cyane z'idini kubera yo imamu avuze cyane pasteur akavuga bajya abantu tuba twahamagaye mu masengero cyane bajya abantu bari mu musigiti ukacumubwira ibinyuranye nuko byategereza kugenda avuga ati kubera byo avuze pasteur usanga ari Imana yabivuze kandi nkumbure ya pasteur nawe akabasaba yihenze cyane imamu akaba yabitumbereje kutariko
mwebwe mwapfutse uko mubafasha kugira ngo bashobe kwishinga ubwo buzi mbega mubafasha buciye mu nzira yihe mubafasha gute hari abo muvuga muti aba baramaze gushika nga
turafise program yo kubigisha entrepreneuria hariho gwaruka dufasha hanyuma ubu mu ntambuko yindi tugiye gutangura mu kwezi kw'icumi dufise umugambi wo kwigisha gwaruka rw'abigeme abamaze amashuri n'abataborosa ubanza bwo koza kwishure bashika amajyana 7 mu Burundi bwose hanyuma mwabo nkuko umuntu agenda radodora hijya no hino ngaro nk'ubu uburyo ntibwakwekoro nka hose andi tuzosha turosa uburyo bwo gutanguza imigambi mito mito aba kubwa ibashikijan bo mu ntara ya Gitega gusa bazoba bahurukiye mashira hamwe atamu twamaze gushira ego
Pasteur Dieudonné mu Burundi amasengero ni menshi cyane aharungwa mu majana atanu hafi amajana atandatu muri abo harimo rwaruka rukiri ruto ruriko rurashinga amasengero rugenda ruravuga neza yuko hari ubuvugishwa bwinshi yuko ibintu giye kumera neza mu gihugu mbiga uko bavuga niko bafise n'imigambi itomo ingene bazobishikako nuko mutabarongo we
bose urumva biratandukanye bivana naho ningene burongozi bumeze ariko mu ruhande rumwe nuko turatangwe gufata n'umwanya wo kuganira n'abamwe muri abo kugira ngo tushe kuvugana kuri kuko hari bivugishwa bitari byo usanga bihagaze ku byifuzo gusa ugasanga ni indoto gusa mu gata bintu bifadika biriho nibaza ko kenshi abantu rikoresha rimwe rimwe kugira ngo banezereze abantu hanyuma rimwe rimwe bana bakureko n'inyungu ugasanga bariko bababwira ibintu kugira ngo mu nyuma aze kosura kubabwira bati nimuduhe ibi canke biriye ariko bitari kugira ngo bibubake mu buzima bwa bwa misi yose je nahubwo nagomba guca mbira koko numvise uyu muri BBN gibe nibakwe turi muri bamwe batanguza BBN bari barimo ariko numumengo none abatera n'intege turatona amashira hamwe yandi adana ibyo abadandaza ibintu bitandukanye canke igishimo bitandukanye bazakigiranya abakozi b'Imana bakahamagara hijya no hino akabwira ati ni gute twashobora kubasigurira ingere mu twugurira umujyango tuze gukorera ibintu byacu aho mashengeri wanyu n'isingere bice binzamo ariko bavuga mu BN nkavuga nti nk'ubu nonezerwa numvise avuza ati mushaka kumpa iminota mike nkaza kasigurira ugwaruka rwo mu mashengeri wanyu ingene bashobora kuza kwiga inyigisho ziwacu kandi ntivyo n'ivyo nokwanka nuko usanga n'ishenga bisho guterera kavuga ati turafasha abantu bangahe reka tubarihire inyigisho zitandukanye nk'izi kuko mwende muri mushenga batwashize ikintu cyo ngo tashizeho uburyo bwo kwakuraja ibintu byo kwita bya innovation gutangura ikintu gishasha kuburyo uzozana ikintu tutamenyereye hariho igitigi cy'amafaranga twashizeho kugira ngo tumutere intege kuko bitangurira aho nyine mu ishengero rero navuga nti nk'ubu nka za bebe ni ndashaka kuvuga ati reka dushireho ibiciro bitaremere hanyuma duhamagare abakozi b'Imana b'amashenga atandukanye abayisilamu n'abakristo n'abandi kavuga ati okay twebwe turashaka kubaha inyigisho z'ingere mwatangurira ishyirahamwe ngaya amafaranga bitwara nta kuntu muduha karyo kugira ngo kumbure mushaka kuja hamwe mugashigikirana hamwe mukaturiha hanyuma abajene mufise babiri batatu bane batanu bakaza kavyiga uzotanga rusanze ariho umubasora tarazi ko biba havuga ati jewe amavumba majana ngahe ndabishizemo kugira ngo aba batagira akazi ashobora gutangura ico bagira ico batangiye gukora nibaza ko ari ibintu byo guhimiriza abantu gutangura gukora kandi tuvyimvire ko twese kuko ibyo kuvuga ngo Burundi buzotera imbere kuko twavuze mu gitondo dusanga bwateye bikunda iyo mana twizera turazi ko imana nubwo bwa Israeli batwira abajana mu gihe cy'isezerano yarabahaye mana igihe kanaka ni umuntu umwe birahagara ndavuga ati mutuza kujya ku byamo byo mu gihugu mutuza gukora mugashika ko mukoresha amaboko yanyu rero icivuzo cyose twa dufite ku Burundi ni byiza kuvyifuza tukabisengera ariko bizoca mu gukora
ego
urakoze njya no gushaka kuri cyari ko ravuga mbandanya gatoyi urabona amashengero ashika hanini ni menshi bwa mbere ho kandi nawe ni make ya kwigihugu cyose nta muntu n'umwe urabona bose n'amaradiyo ubuho radio Maria n'izindi ugasanga rero iyo uciye ku ishengero message ushaka gutanga irashika kure cyane wivuzwe na imam zega pastor barayumva kurusha ivuzwe na karaveri wo muri BBN rero dukoranye bakavuga message yumvikana atari ya yindi ejo bundi nahuye n'umuntu Diane ndamugira nti Imana irafashwa atoya Imana ntifashwa ndatangara ngo ya Imana ntifashwa nikore gishatsi irashobora gukiza nayo atanaga nk'uwakoze waryamye ndakuvana ngo ikaguha
asanga
ego bakubwiye gucyo rero numva yuko wewe naho uvuga gute nti nukore hanyuma Imana ifashe wifashije nti bakwemerera ubwo umva wowe aramaze kuvyumva uwo aravyumva ako si bose bavyumva hari bafise message batanga yindi bavuga bati igyamire Imana ntifashwa tugize Imana abenshi ko bashika kure bakimba kumba message bavuga bati Burundi ntuzotera imbere gucyo atagikozwe kubona abandi nabo kwagwaruka rufite ingufu ngo nabwo nirubarigwe kwanza ruvyumve hamba birushire mu ngiro
yego pastor de nasavye ati ni mugira ingufu mu gukorana na barongoye amasengero
yego
ngira muri bemere
urabyumvise
yego reka tubashimire ku ntererano zanyu pasteur Dieudonné nibutse ko murongoye isengero Oasis Christian Center mu gisagara ca Bujumbura mukamuna rongo cyane cyane ari naryo cyamwe muzwi ko cyane new generation okay. Ifasha ugaruka mu kwiteza imbere turabakenguruke ku nterano yanyu
koze kudutumira
namwebwe Imam Eli Khafan murongo runani gw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira abanyagihugu mu iterambere namwebwe turabakenguruke
murakoze cyane nyako wahumenyesha makuru
nibutse ko twari kumwe na Pierre Claver Ndumwami arongoye ishirahamwe BBN arishigikira abifuza kwikorera utwabo namwebwe turabakenguruke
mutagutumye
ego nibutse mwebwe mwese mwariko muratwumviriza ku cyo cy'America ko twariko turavuga kubijanye no guhangana n'ikena cy'ubuzi kugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye Diane Ndonse mwariko mwe kuri micro ndabakengurukiye
nawe tugukengurukire Diane Ndonse nanje Diane Nahaze Magbile ya Biro hamwe na ingenieur Adius ari kumwe muhinga bw'ivyuma twe ntitubahe isango gejo nkaho twahereye.